Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Amashyirahamwe atanga ifashanyo mu mpunzi z'imutenderi muri Tanzania yaba arobanura.
Ubu bamwe bamwe abageze imana bararonka mwe mashyirahamwe yandi bamwe barose dusafuriye ntitwakwiye twese abo bose ubwo baronka izo fashanyo ndetse n'igihandomo.
Uyu ni umwe rero mu mpunzi ziri mutenderi, naho abanyamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu cyo mu Burundi batangiye kuburana mu mizi mu kanya gashize ubu ngubu urubanza rurimo. Mbere y'iwanyu mu ntara, mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana arabanza tunyurire muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyizi, umwanya ni uwawe.
Urakoze Thomas. Abantu bashika kuri 16 mu bakomeretse bikomeye mu gitero cya bombe cyabaye ku munsi wa gatandatu i Mogadisho muri Somalia baratwawe kuvurirwa muri Turukiya nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ba leta ya Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu bashika 90 kandi abanyaturukiya babiri bari mu bantu 127 bahakomerekeye. Abagize akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barashikirije ejo ku munsi w'Imana umubabaro bafise ku bw'ico gitero. Barahoza imiryango yahaburiye ababo ndetse n'abanyasomaliya hamwe na leta. Nta murwi n'umwe uriyitira ico gitero, ariko umwe mu basisangura ivya Somalia yatangarije ijwi rya Amerika ko ibimenyetso byose bikwiye kugira citirirwe umugwi w'intagondwa za Al-Shabab. Muri Afrika kandi, muri Guinea-Bissau, abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'Imana, aho bagiye guhitamwo hagati ya babiri bahoze ari abashikiranganji ba mbere. Perezida w'iki gihe Jose Mario Vaz ntiyashoboye kwitabira iki gice cya kabiri kandi yaremeye kuzokubahiriza ibizova muri ayo matora. Uza imbere y'abandi ni Domingos Simeos Pereira, uwo perezida yakuye mu mabanga mu mwaka wa 2015. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babiri barishwe, ugira gatatu arakomereka bikomeye inyuma y'aho umuntu yitwaje inkoho arasiye mu isengero aho bariko barasenga ejo ku munsi w'Imana mu gisagara cya Fort Worth ni muri leta ya Texas. Igipolisi gishikiriza ko abo bantu babiri bafiriye mu nzira bariko batwagwa kwa muganga. Umwidondoro w'uwo yarashe n'icyatumye abikora gushika ubu ntibiramenyekana. Muri Amerika kandi bari bakoraniye hamwe mu munsi mukuru uzwi nka Hanuka hafi y'igisagara cya New York ku munsi wa gatandatu yarahakanye ibyaha aregwa igihe yitaba sentare ya New York ubwa mbere. Grafton Thomas yagirizwa na sentare ibyaha bitanu harimwo ugushaka kugandagura abantu. Icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu mu ijoro cyabereye imonsi mu micungararo ya New York ahaba abayahudi benshi baba orthodox. Imvo yayimutumye ntiramenyekana gushika ubu, ariko buramatari wa leta ya New York we Andrew Cuomo yacise igitero cy'iterabwoba ryo hagati mu gihugu. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaragavye ibitero bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana ku birindiro bitanu by'umuhari Hezbollah mu bihugu bya Iraq na Siriya. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, Jonathan Hoffman, ejo ku w'Imana yashikirije ko uwo muhari wagirizwa gutera ibisasu bya roketi 30. Ibyo bitero byahitanye umukozi akorera igisirikare cya Amerika ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara cya Kirkuk mu buraruko bwa Iraq. Umujyanama mu by'umutekano mu gihugu muri perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Robert O'Brien yashikirije ko Amerika yobabara cyane mu gihe igihugu cya Korea ya Ruguru cyogerageza igisasu cya nikleyere kigenda ikirere kirekire. O'Brien yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Amerika yiteguye gufata ingingo zibereye kandi zikomeye nk'igihugu kiri imbere y'ibindi mu bya gisirikare kandi kikaba n'igitunze cyane ku isi mugihe Korea ya ruguru yohirahira igatera ico gisasu muri imisi y'impera z'umwaka. Korea ya ruguru yari yagabishije ko izorungikira Amerika akaganuke ka Noweri mugihe ku mpera z'uyu mwaka w'2019 itotezurirwa ibihano yafatiwe na Amerika.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mujye no kuri YouTube VOA radio yacu iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Mu Burundi ku nshuro ya mbere abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu barimo barumvirizwa mu ntahe y'icese imbere ya sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Urubanza rutangiye mu kanya, ubu rurimo rurakomeza. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya arabikurikiranira hafi. Turi kumwe kuri telefone. Eloge, wiriwe neza?
Amahoro gatema.
Yego, urubanza rurimo ubu ngubu rurakomeza, urebye niyo rugitangira. Watwibutsa aba banyamakuru bane abari bo?
Ebene toma, imbere yuko ndibutsa abanyamakuru bane ndabariye mbanze, ahubwo ndakubwire igishasha byegeze kumenyekana muri aka kanya ni uko umushikirizamanza wa Repubulika asabiye abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cy'igihugu iwacu n'umushoferi wabo aheze kubasabira yuko bohanishwa umunyororo w'imyaka 15.
Ni ukuvuga rero we yafashe ijambo, ariko abaregwa, ni ukuvuga abo banyamakuru, ntabwo bo baratanga ibitekerezo byabo, bariregura.
Eza ku nyinshi ya mbere bumvirizwa mu ntahe y'icese nabo bitekanije ko bateza kwiregura ku byo babwirizwa, co kimwe n'abashingwamanza babo batatu babunganya bari kumwe uyu munsi bakavuga ico biregura n'ico biyumvirira kuri ibi byaha babwirizwa. Hanyuma mvuge ko nibutsa abanyamakuru nk'uko wari wivuze ni abapasitori babiri, Christine Kamikazi Nelson Ndihuta, Terence Magenzi hamwe na Egide Harerimana.
Bagirizwa iki se procureur yasabye icyo gihano cy'imyaka 15 abarega iki, abashinja iki?
Muri rusange ituma icyaha bagibwa ni kimwe, ni ugufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Tubigarutse ko hari kugenzurwa rya 2022 y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2019 ariko turacyogera, aho abamenyeshamakuru bagiye mu ntara ya Bubanza umujyanama muri komine Mukigati mu burengero bw'u Burundi. Uwo munsi hari umugwi wavuzwe w'abantu bitwaje ibigwanisho baje baturuka mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bumanuko mu buseruko bwa Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu nyuma abo bantu babonetse bitwaje ibigwanisho byavuye bivugwa mbere bitwavuga ngo byavuye bivugwa, ahubwo umuhari yagutabara gwana leta ya Burundi ufite ibyiringiro ngaho muri Kivu y'Amajyepfo wahaguyeho nyuma wiyemangira yuko abagwanyi abantu babonetse bafite ibigwanisho nibwo leta yicishije kumbuga tumbuga igipolisi bavuze yuko ari abagizi ba nabi umuhari wese bavuga ko bari abagwanyi bawo babonetse ngaho mu Kigali. Abanyeshamakuru rero bari bagiye gukora kuri abo bantu twaje ibigwanisho babonetse, mu gihe hari n'abanyagihugu bari bahunze uturere tumwe tumwe twaho imisigati, mu gihe abo bitwaje ibigwanisho bari kurindira mu ishyamba kimwe bya Kibiri. Abanyeshamakuru niho bahava bafata umwanzuro wo kujya gukora inkuru ku gihe, abantu bari kubarahunga n'ibyabaye bahava rero bagirwa ushaka gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Nibu tatumbiza Toma yuko ikinyamakuru cy'igenzi iwacu mu byo cyanditse kuva bagifatwa ari uko abanyeshamakuru imbere y'uko bagenda ku rubuga bari baterekanye abategetsi muri komine Mukigati n'intara ya Rubanda.
baracyafunze rero baraburana bafunze kandi bafashwe batawe muri yombi bari kumwe n'umushoferi wabo we ibyo bite nawe aracyafunze araburana afunze cyangwa
Banka dukano n'umushoferi wabo bitwa Bessa Makarayakiza Bessa Makarayakiza mu nyuma yahavuye asegurirwa na sentare ishyiramo imanza ya ntahangwa yo mu buraruko bwa Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi uyu munsi ariko akaba nawe nyine yitabye mu ntahe y'ikerese ubwa mbere aho muri sentare nkuru ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi Bessa Makarayakiza nawe mukaba mwumvise ko n'ubwo yabwanye yagiye kubura na yidegenza ni umyambaro y'abanyororo nabo nyine umushyizamanza wa Repubulika muri urwo rubanza yamusabiye ko yohanishwa icyo gihano cyo kimwe n'amezamakuru bagifunzwe
twibutse ko procureur yabasabiye gufungwa imyaka 15 bo bariregura urubanza rurimo rurakomeza eloje wirika neza komeza rero dukurikirane urwo rubanza
Egome urakoze rwose Thomas Kamirindi turabandanya turakurikiranira uru rubanza inkuru yanjye makuru yo hanyuma
urakoze cyane Eloge Wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya Bamwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mutenderi muri Tanzania baridogera amwe mu mashyirahamwe bavuga ko atoranya mu bikorwa byo gutanga imfashanyo Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yaganiriye nabo.
Bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika bemeza yuko batakironswa zimwe mu mfashanyo zigenewe guhabwa impunzi ariko kibatangaza no kubona bamwe mubo bahunze hamwe bo baronswa izo mfashanyo amwe mu mazone hamwe n'amavirage atuyemwe impunzi ari kure y'ibiro by'abarongozi b'inkambi ibyo bigatuma batabona uwo batura ingorane zabo aba ni bamwe mu bahaye ikiganiro cy'i Amerika
ukabona umuntu mubana araje atanye ibyombo avuye gupakira ibyombo none abizana kandi kandi mwahunze cyumwe hunza ari kimwe kandi mwaje hamwe byaciye kugira ngo wewe aronke jembo kugumanya wose namba ndinga aje kubataje ngo baswasume basi ngo menye ngo yababanye bafitubanye uko ubona umuntu araja n'urupagaso rero icyo rero nubyo ariyo cyatubabaje kose cyane gose gukora mu kicubaritse
umuntu abone wo mwishira hamwe ndabona nageze nkariya giye kumubaza naho ngo aje ngo sinkora mu yopiraje ngo cende mu yopiraje n'ibi ngo genda mu yopiraje yiwanje ukajusanga bahalenga nyekero ukajusanga cyane hari akuntango yopiraje na uri hakati ugasanga yopiraje yizungutse muga uri hakati ntushiki cyereke na ubyo byo kuvuga ati ibyombo ubu bamwe bamwe ari abagize imana bararonka mwe mwe mashira mwe yandi bamwe barose dusafuriya itwakwitwa ibyombo twatwironka ibyombo tuheruka tucengira ikanda abo bose rwo baronka izo fashanyo cyose nigera ndonka ari nk'abandi wabonye ko twese turi impunzi hadufasha twese
ikindi bemeza yuko batararikwa bakaza kubona gusa bagize umugisha batahanye ibintu baronkeje n'amashyirahamwe baza kubaza bakabwirwa yuko uwasohoye mu biro ari waronswe ibintu ibyo bikabatera amakenga yuko imfashanyo bagenewe zinyuruzwa
natwe icyo kintu cyose kije twaza turakirongera hamwe bakaraguze baratoranya baturatoranya ugasanga umwe baramusanura undi baramukacha wakubwiye ati wewe ngo ntiwaje hano ngo ntiwaje ngo kubiro ngo kwiyandikisha bagusanuri abantu bagire byose ntawe ntawe tuzi ntibararika ngo tumenye abantu twaje kwitura ntawe tuzi yego kwe
no kuba dutagira abo duturingora n'ibitwa ngo hari abantu bagezwe ngo amashyira hamwe bazunguruka mu mazone oya abazunguruka bacha hose bakumbiriza ikibazo umuntu agenda akabeshikiriza ati umuntu kanaka kwese ngo arahe zimizi nizi mugani kukwifuza umuntu woturi bazukamubura
baraza bagatoranya kubona ujya bamushyire ko ihema baragiye none biva Uki kwe urya rero icyo kibazo dufise tubone menga twenye tubayo nk'abandi n'abari kuza baratoranya kandi bumve yuko natwe dukeneye ubuhungiro bubere nk'abandi
kubera umwidogo mwishi uri mu nkambi za Nduta nyarugusuna Mutenderi mu minsi heze mu nama yabereye mu nkambi ya Nduta leta ya Tanzania yagabishije amashyirahamwe afashe impunzi mu nkambi kureka ingeso yo kunyaga ibiribwa n'ibikoresho bigenewe impunzi
amatutire mbalimbali yamekuwa yakiripotiwa kwa kasisi kuhusiana na mashirika baadhi ya mashirika kupatiwa waadilifu
turagabishije amashyirahamwe yose akorera ngaha mu nkambi ya Nduta n'izindi kambi zose ziri mu gihugu cya Tanzania gufasha impunzi neza kandi gukora nk'uko bigenewe kubera hari amakuru twamatwaronse yuko hari bamwe mu bakozi bo muri ayo mashyirahamwe yiba ibintu bigenewe impunzi
munsi
twararonse amakuru ya bamwe mu bakozi bamashira hamwe batwara ibintu twumvise yuko byari bigenewe guhabwa impunzi ariko bo akaba ari bo bacha babitwara iyo ngorane ikakiza no mwidogo mwinshi mu mpunzi ndukeneye kubona ivyo bibanda makuru
kugamura aho kupewa wakimbizi lakini baadhi ya wakimbizi katika mashirika mbalimbali wamekuwa wakihusishwa na uzuri
mu bitigiri bitangwa na HCR inkambi ya Mutenderi yahungiyemo impunzi zirenga gato ibihumbi 45 muri iyo nkambi hasigayemo impunzi ibihumbi 33 zigize amazone 10 n'amavilaji 79 kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, Ijwi rya Amerika.
Noneho duhamagare Vedaste Ngabo, we ari mu Rusenda, ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu ya Majepfo, aho mu nkambi ya Rusenda nyine abarundi bayituyemo bo bafite ikibazo cy'amazi. Vedaste,
zimwe mpunzi z'abarundi zo muri site ya Rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zari zisanzwe zivoma usanga nta mazi ari mu matiyo ari kumanutse ku mugezi wa Rusenda. Usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira. Yarakoze Francine twamusanze ku mugezi wa Rusenda ari kuvoma.
Kibazo cy'amazi iyo tuyavomye abana usanga ariko barayavuruga mara hagatembamwe ibintu bimeze nabi nyene ibintu byishye nyene amazi ugasanga na amazi mabi twakoresha nyene amazi mabi atameze neza. Iyo tuyanyoye turindira yakabanza agatonganuka hanyuma tukabona kunwa mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri.
Sibomana Odasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 70 y'amavuko, nawe yemeza yuko ikibazo cy'amazi ari ingora abahizi ku mpunzi z'abarundi ziba muri site ya Rurinda.
Ni ikibazo cy'amazi kiracyeye kiraturengeye kuko twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma Rusenda kandi Rusenda ni ingwara. Abafise utugara bagenda mu Rusenda iyo hakurya bakazana induze y'amazi y'ibombo bakanywa. Kwebwe nakuze tutishowe tagira amagara ni Rusenda tunywa nayindi nacegeye bakidufashe mwadukorera amazi ameza.
Kubera ubukene bw'amazi buri muri village ya 33, 34, 35 na 39 ndetse na 40, abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha amazi mabi. Zabibushukuru n'abakoresha amazi y'umugezi wa Rusenda
tura n'ibibazo by'ingwara, hari agwara gucibwamo kubera amazi na macafu. Urabona uruzi rubafise imyanda, amabyi barameseramo isabuni bakamesuriramo. Ugiye kuvoma ukasanga imyanda yuzuye kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi, kuko abana kunywa ya mazi bakafata n'ingwara yo gucibwamo.
Mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none?
Ababishoboye baca bazinduka mu gatondo kare kare bakagenda kuvoma Rusenda, n'abaganga hari igihe batufasha bakatuzanira ibinini bakashyira mu mabido tukabura kuronka amazi yo kunywa meza. Nahatari uko tubinwa nyene gutyo dufashe ingwara yo gucibwamo tukajya kwa muganga.
Ese ni ku buyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu Rurinda? Ijwi rya Amerika ryavugishije Emmanuel Ntirampeba, umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda.
Ikibazo cy'amazi yo mu Rurinda gisa n'icyatunaniye kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana icyo kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafise ikibazo cy'itiyo ikunda guhura n'amazi yo yuzuye uruzi rwa Rusenda ruca ruyikora ko igaca ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashaka gushika mu Rurinda. Ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu Rurinda naho nyine gishobore kuba cyoshoboka ingorane zihere. Hasere rero uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitange iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani aho iryo tiyo rica ko hokogwe barabara iryo barabara naryo rero ikaba ryoza konona iyo mirima y'abandi arico catumye bene imirima batemera.
Si ubwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya Rurinda, ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa Rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiyo ahuza site ya Rusenda na site ya Rurinda. Vedaste Ngabo, kubwa Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Dusubire mu Burundi, aho murwi ujejwe kumenya ukuri n'ukurekuranira Severe mu magambo ahinnye y'Igifaransa ukomeje gushakisha imirambo y'abantu bahambwe mu bwicanyi butandukanye bahambwe ikivunge mu cyumweru gishize. Severe yatangiye ibi bikorwa byayo mu gisagara cya Bujumbura ihera muri zone Kamenge. Inkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi turayegezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Patrick Pascal Niyonkuru, umukomiseri w'umugwi Severe, ari nawe ahagarariye ivyo bikogwa,
avuga ko ibitigiri by'ivyo bisigarira bigenda byiyongera uko iminsi y'ivyo bikogwa yiyongera.
Twovuga ko twatanguye neza ku munsi wa kabiri w'indwi heze, kuko ku munsi wa mbere kwari gutegura chantier dupanga ibikoresho n'ibindi. Ku munsi ugira kabiri aho dutanguriye twashoboye kuronka ibiziga bibiri by'abatawe hano, ariko guhera ku munsi wa gatatu bagiye bariyongera biyongera biyongera. Ivyo novuga cyane cyane mbona bihambaye ni vyabaye nko ku munsi kuva ejo. Ejo twarashoboye kuronka abantu twovuga ko bari bahambwe nko mu binogo byegeranye barenga 37 abo twashobora guharura. Be nabandi rero wasanga bari hamwe, usanga batekewe mu kintu kimwe, tuzashobora kubaharura. Hamwe ho twasanze harimwo n'umupanga, tugaca twibaza yuko byerekana ko mu kubica bo bakoresheje umupanga. Abandi tugasanga hariko n'imigozi mu izosi.
Kubwa Patrick niyo nkuru biboneka ko muri icyo kibanza hahambwe ikivunga abantu benshi, kuko imashini ukishika hasi cyane ariko haboneka ibisigarira.
Ko tubona vya binogo tubandanya tugwa kubindi, duharuye birashobora kuba birenga 5. Nk'ubu no munsi tumaze kuronka barenga 30. Rero ikiboneka nuko hahambwe abantu benshi. Abo nabo mwe baza gutangwa gutabwa ngaho onyi bapfuye, abandi na bakaza bagatabwa ngaho, usanga tanico babazingiyemwo ukaba arabusanga bari mu bure bafise ubureta, abandi bari mu magunira, abandi bari muri musike. Tugashobora guharura rero nuko bangana. Ikiboneka nuko tubandanya rero twimba tuja kure gose kugira ngo dushobore kuronka n'abandi imvura yagwa yoba yarabandanije ifuka gose. Ivyo twaronse mu enquete mu matohoza twariko turagira ari vyukuri. Hano hantu hatawa abantu benshi gose.
Mu mugwi severe bamenyesha ko ibyo bisigarira biko biratorwa muri ico kibanza ari vy'abantu bishwe kuva mu ntambara yo kuva mu mwaka w'1994 kuduga.
Nkuko vyavuzwe kuva gihe twatangura nabo guhera mu 94 95 no kubandanya. Niyo myaka cyane cyane dufise mu maraporo y'umugwi CVR.
Ibyo bisigarira biriko biratorwa. Padiri niyo nkuru Pascal amenyesha ko bizokozwa neza bigashigwa mu bisaho vyabiteguriwe, mu nyuma hakazotegurwa umunsi wo kubishingura n'iteka vyaba ngombwa bakabubakira icibutso. Tubibutse ko muri zone Kamenge mu raruko rw'igisagara ca Bujumbura ariho hatanguriye igikorwa cyo kuzura ibisigarira vy'abantu bahambwe mu kivunga ku rwego rw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Zone Kamenge niyo yatanguriyemwo intambara y'amasasu mu mwaka w'1994. Abasivile bafashe ibigwanisho bahangana n'igisirikare n'igipolisi vya leta y'ico gihe, hari nyuma y'igandagurwa rya Amerika yorindadaye yararongoye Burundi.
Desire Hatungimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, mu nkuru y'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi. Tuboneyeho gushimira cyane izi nshuti z'Ijwi rya Amerika mu Burundi n'abadufashije bose muri uyu mwaka mu biganiro byacu bitandukanye, by'umwihariko abaduha umwanya wabo batizigamye mu biganiro muri Sanga. Umwaka mushya muhire kuri mwese rero nshuti z'Ijwi rya Amerika, ndetse n'umuhanzi Patrick Pagio arawubifurije.
Kere bazima etushime dutambe tujoherwe abakuze n'abato ni muze ufisa kayoka ufisa gasota ne muze dusangire. That's why dutambe tujoherwe ni bonane ufisa kayoka ufisa gasota ne muze dusangire. Alright dutambe tujoherwe ni bonane muze dutambe muze tugine twigine umwaka mushasha bonane.
Come on
Johnny to imbe, tusherekee mwaka mpya bonane.
kere leta vinywaji tunywe leta chakula tule piga muziki tucheze leo hakuna kulala kucheza mpaka kuche kucheza mpaka kesho
asma
siku kuya furaha shangwe na vikere kere leta vinywaji cheza mpaka kesho
muze tutambe muze tukine
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi Kinyarwanda iwanyu mu ntara tubifurije umwaka mushya muhire umwaka w'ibihumbi 2022 ushigaje umunsi umwe n'igicukaba ugeze hano uyo rero yari Patrick Pagio ubifuriza umwaka mwiza na izo na Mexica nabo bati bonane turangije umwaka mwiza rero.
Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha. Turangije uyu mwaka duhumekane neza dushimire Imana iyo tubikesha.
Abasaza n'abakecuru turangije uyu mwaka urubyiruko rwose turangije uyu mwaka irire na byose.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika rero nshuti z'iwanyu mu ntara mbashimiye cyane rwose mbikwiye ku mutima nongeye kubifuriza umwaka mushya muhire maze rero tuze kongera guhura saa kumi muri cya kiganiro cyanyu muri Isanga. Uyu munsi turaganira namwe ni mwebwe mwese batumirwa muvuge muganire uko umwaka wagenze uko ibyabashimishije ibyabababaje nuko mwiteguye umwaka w'ibihumbi 2022. Mukomeze rero umugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Du bien,